nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa gatandatu n'igenekezo rya gatatu myandagaro umwaka w'2024 nshuti namwe mwashimye kwigira radio inzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe nongera ndabaha n'ikaze muri rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abantu batanu bo mu gisagara ca Kayanza baritavye Imana biturutse ku kinyobwa bihereje kitemewe n'amategeko citwa Dodo hari kuri uno wa gatanu uheze. Abantu batatu nabo bakaba bariko baravogwa. Imyaka icenda irarumanye Petero Karaveri Mbonimpa umukuru w'ishyirahamwe ya PODEHASHE yahatswe kugandagurwa na bamwe mu bakozi b'iperereza. Petero Kaveri Mbonimpa akababazwa n'uko gushika ubu ubutungane butigeze bukurikirana abashatse kumugandagura. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uno wa kane mu gihe ari mu rugendo mu gihugu cya Zambia yamenyesheje ko ahaye imfashanyo ico gihugu cakiwe n'uruzuba ingana amatoni 5,000 vy'imfungurwa ku bwa Frederico Bambiga inyumvira arongoye na Nisefora Arusha. Ngo ntivyumvikana ingene leta Evariste Ndayishimiye yotanga imfashanyo mu gihe abarundi sinzi bugarijwe n'ubukene n'inzara. Muraza kuvyumva murano makuru. Amakuru twabateguriye saya gusa mukanya nido nido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha n'ikaze. Abantu batanu bo mu gisagara ca Kayanza nyo bamaze kwitaba Imana inyuma yaho bihereje ku munsi wa kane w'iyindwi inzoga itazwi n'amategeko bita Dodo. Abandi bashika kuri batatu nabo bakaba bariko baravogwa. Kuri ivyo abaje intwaro muri komine Kayanza bagasaba abanyagihugu kubavanura no kunywa inzoga zitemewe n'amategeko kuko zibangamira amagara y'abantu hamwe no kudomako urutoke abagira urudandazwa rwo mu gifuri kugira ngo bakurikiranwe n'amategeko. Josephine Jones Munzima.
Inkuru ziva mu gisagara ca Kayanza zimenyesha ko abantu bitavye Imana co kimwe n'abagwayi bose ari abagabo bakaba bava ku mitumba ya Bubedzi, Mihigo na Kirema yose yo muri komine ya Kayanza. Izo nkuru nyene zivuga ko hari ku munsi wa kane w'iyindwi aho mu gisagara ca Kayanza hari abantu batembereza mu dusakoshi inzoga bita Dodo itazwi n'amategeko. Iyo nayo ngo bagurisha icupa ku mafaranga 1,000 mu gihe yahora igurishwa amahera 3,500 imbere y'uko muri iyi minsi buzwa n'amategeko. Abayihereje rero ngo batangura kuribwa mu nda bagira ko bahuma amaso mu bashoboye gushika no kwa muganga. Batanu nibo bari bamaze kwitaba Imana abandi batatu nabo bakaba bari ko baravugwa. Ariko rero ngo hakaba n'abandi bapfiriye mu miryango batarashobora kumenyekana gitigiri. Kuri ivyo abajejwe intwaro muri komine Kayanza bahamagara abanyagihugu kutihereza ibinyobwa bitazwi canke bibujijwe n'amategeko bongera badoma urutoke kuri abo bose bazidandaza mu kinyegero kugira bakingira amagara y'abantu. Bakagira ko bamenyesha ko hagiye kuba igikorwa co gusaka inzoga zose zitemewe n'amategeko. Abo bantu bahuye n'ivyo bibazo biturutse kuri izo nzoga bakaba bari mu mugwi w'abakorera mu gisagara imirimo ibayabaye mukamenya ko amategeko yaheruka guhagarika ikorwa n'idandazwa rw'umugwi w'inzoga zishika 9 harimo yitwa Sapo Wine bivugwa ko yari yagisibije.
Imyaka 9 irarumanye Petero Karaveri Mbonimpa rongo ishamwe apode hashatwe kwakwa ubuzima na bamwe mu bakozi b'iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Petero Karaveri Mbonimpa akavuga ko atazokwigera adohoka ku ibanga ryo guharanira agateka kazi na muntu akabazwa n'uko gushika ubu ubutungane atacubura akora kubashatse kumugandagura. Tumutege yome.
Banga yakinze ndagusimba kandi n'ubu ndacyadura ndidegembya. Utiho mbega ugamba y'u Rwanda agatakazi na muntu ubona ukibandanya. Aho no kwishura yuko ugamba y'u Rwanda agatakazi na muntu si ibintu byizana kandi biravuka mugabo ntibihera nka kurya umuntu avuka agapfa ariko byamaho. Jewe rero ko namwe ko nababaye naruhijwe ariko rero nabami kuye chanye bagasha kuye cha jewende mirimana abobanu na jitendi nababadiye mugabo utungane nubabadira ni imana izo chirubanda jewele ukubine cheye kubyeke kuanda nyagwana katakadina munu ahono jira ni none ndabire te nubanda iwanga nicyo gituma burya gwana gatakazi na muntu si ibintu birondegwa si ibintu bivuga mugabo n'ibintu bimaso y'umuntu jewe rero gushika kuri yamina gushika aho nzogera ndindi itabiye muremyi agatakazi na muntu nzokwama ndaganira gushika jewe hamwe nzogera nti ndasezeye iyi si kandi nganura abantu bose n'abazokurikira maze bisunge guhanira agati y'akazi na muntu kuko niryo soko ry'ubuzima no muri bibiri y'amategeko yose ahari burya niyo avuga agati y'akazi na muntu kuko n'amategeko bagenda ku bihugu byose byo ku isi aho nuvuga harimo bita amasezerano agati y'akazi na muntu ya Nations Unies yose yafashe ifitso ku ijambo ry'Imana muri Bibiliya none rero n'ukuri jewe agati y'akazi na muntu nzokwama ndaganira gushyira kuri yamina
ku munsi wa gatandatu wa mbere w'ukwezi k'umunani uko mwaka utashe n'umunsi mukuru wahariwe amakomine mu Burundi uyu munsi ukaba warukiye kuba karyo ko kwisuzuma hisunzwe ibiharuro vyerekana aho komini igeze mu kuba ishingiro ry'iterambere mu gihugu zigurwa mu mwihwezo wakozwe kuri uyu wa gatandatu n'ishirahamwe Parseme Faustine Kumana Rirongo yakavuga ko kuva umwaka w'2009 hashyizweho umugambi wo guteza imbere makomine ariko gushika ubu ko atamwimbo mwiza urigera ugaragara ku bwiwe ngo hari hakwiye kuba icigwa cihuta c'abahinga hamwe n'ibiganiro by'abanyagihugu kugira ngo barabire hamwe umugambi wo kugabanya amakomine akarusho uzozanira abanyagihugu tumutege yompi
turabona rero yuko mengo n'amapolitiki tuhere muri kahise aka politiki y'uko amakomine ari make n'amaprovensi ari make 82 barazongereza hacha kuma politiki y'ubwiza amakomine amaprovensi aguma gwira za mwaro zizamwo za Bujumbura rirare ikandetse na za Rumonge habwi ntara zikagwira zabara ari 8 ziracika 17 none ubona aho zisubiye kugabanuka n'amakomine agabanuka twizere yuko hoba ikintu cyo kwiga neza kugira tura iryo gabanuka rize rizane icyo twokwita akarusho gashasha mu gifaransa bita valeur ajoute kuko uravye amakomine agabanutse izo mazona zoba yagabanutse amakomine agabanuke hanyuma n'intara zigabanuke turiko turabiraba rero iyo politiki yo kugabanya amakomine ariko politiki ishashe yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu turabona yuko yabaye atacyi ngo gikomeye cabaye atabanyagihugu babajijwe bati mubona mu byogenda gute babaze n'abandi bantu bigira icyo babivuze ko ariko nubwo bavuga ati bizohera amazone ibindi biri makomine ariko nawe nyine batagabya uzavusanga izone isubire kumera nk'ikomine yahora hanyuma usange ikomine shasha ishatse kumera nk'intara yahora ucumiye ngo ntacyahinda ni ukugabana ibindi bintu bavuga tuti hari hakwiye kuba icigwa cyihuta cy'abahinga hakaba n'ibiganiro byinshi byerekana intumbero ibyo yegereza by'ubutegetsi ku bene gihugu rishasha mu kugabanya amakomine yofata n'amategeko yoheza akarigenga bagaheza bakaraba ubushobozi komine bifise mu by'uburyo mu bijanye n'abahinga baba bayirongoye ubumenyi baba bafise ibikoresho mu bijanye amaserivisi yuhabera mu by'ubutunzi mu by'intwaro mu bijanye na politike bagaheza bakaraba yuko iyo politike yishobora kuzana akarusho.
Inzamba
mugisata kijanye n'imigenderanire naho leta y'u Burundi iheruka kurungika imfashanyo y'amatoni 5,000 by'umuceri n'ibiharage mu gihugu cya Zambia. Ibyo byamenyeshejwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije ku munsi wa kane aho yari mu rugendo muri ico gihugu akavuga ko ari ukwifatanya n'igihugu kubera uruzuba bamazemo iminsi tumutegeyompi.
As the neighbor, we have learned that the Republic of Zambia has recently experienced
nk'ababanyi twarumvise ko igihugu cya Zambia giheruka guterwa n'uruzuba rwinshi rwatumye umwimbu ugabanuka cyane mu bice bimwe bimwe mu ntumbero yo gufatana mu nda no mu kugendera ku mugenzo w'ubuntu. Leta n'abanyagihugu b'u Burundi bafashe ingingo yo gutanga amatoni 5,000 by'umuceri n'ibiharage, ariko naho ari duke iyo mfashanyo ivuye ku mutima mu gufatana mu nda n'abanyagihugu ba Zambia.
Modest, this is a donation that came from the bottom of our hearts in solidarity with the Zambian people.
Kubwa Frederico bamvuga inyumvira arongo 8 sefora rusha ngo kubwiye gutanga imfashanyo kubabanyi bacikiwe n'ibyago ntibyari bibi. Ikibazo ngo gutanga imfashanyo mu gihe abanyagihugu rongoye bugarijwe n'inzara n'ubukene. Tegamatwi Frederico bamvuga inyumvira
mu bisanzwe mu banya afise ikibazo uramugarukirako. Ikibazo gusa dufise ni mbega ibyo bigori byavuye he, uwo muceri wavuye he, ibyo biharage byavuye he, abanyagihugu basigaye mu gihugu bobo bari mu bamerewe gute, ko bamwe bafise inzara, ko bamwe bafise ubukene, mbega kureka abanyagihugu bawe ukaza gufasha abandi bahandi. Umuntu yabivuga ngo ikintu bamwe wa mugani bavuga bati ko barukwambura impuzu Petero ukazambo ukaza kwambika Polo. Rero jewe kubwanje ikihutirwa mu gihugu cy'u Burundi nuko abanyagihugu baboneka bafise ibyo bafungura. Mbega abanyagihugu bafise ibyo bafungura uyu munsi, ubwo uravye imyidogo iri mu gihugu ukuraba ingene uyu munsi ibiciro bye ibiciro by'ibiharage byaduze, igiciro cy'umuceri cyaduze, ukaraba ingene uyu munsi mu byukuri ibiciro byose byankenerwa by'ibantu by'ibintu abantu bafungura cyane cyane abahembwa ku kwezi, hari n'igihe iyo mishahara itaza cyane ikazi itevye ibiciro bikaduga abantu birirwa baragenda n'amaguru. Uyu munsi aho magogwa abarundi barimwo burya bariko barumviriza nk'ivyo prezida yuko aravuga yashiriye mugenzi we muri wa Zambia, abanyagihugu bavyumvira kwiki.
Twadinza mba agateka kawe ubonaho n'umwanya w'ihiganiro ku isoko. Mu ihiganiro ku isoko cuno munsi wa gatandatu tugaruka ku mugenzo mushasha wo gusasa ibitenge mu nzira umukuru w'igihugu aza gucamwo ibikorwa byo guhura n'abanyagihugu ku isoko mu gishikizwa na Pierre Gahungu.
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Inyuma y'urugendo rwamushikanye mu ntara 17 z'u Burundi mu isekeza yise Inkebuzo, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umukenyezi wiwe yaragarutse mu gisagara cya Bujumbura ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2019 mu kakaru mu mwaka wa 2024. Ibikorwa nka byose bikaba byari byahagaze mu gatondo ko ku munsi wa mbere abanyagihugu batari bake bari bararitswe kuza gusanganira umukuru w'igihugu. Abakenyezi n'abigene bo muri komine ya Mukaza bari bategetswe kwitwaza ibitenge baza gusasa mu nzira aho umukuru w'igihugu aza guca, nk'uko hari ijwi ryashiye ku buhingangurukana bumenyi ry'umwe mu bakenyezi barongoye abandi muri zone ya Nyakabiga. Ubutumwa bwari ubwo kugabisha uwo wese atokwitwaza igitenge kugira tutahure neza ibijanye n'ico gikorwa co kwakira umukuru w'igihugu. Ntimutangwe gukurikira kino kiganiro ku isoko co kuri wa gatandatu igenekerezo rya gatatu Myandagaro mwaka wa 2024, mukaba mugira mu gishikirizwe na Pierre Gahungu. Abanyagihugu bari bararitswe kuva hasi kugira bakire umukuru w'igihugu yaramaze iminsi ariko agendera intara z'igihugu. yamara mukurari kabamwe babishyizemo iterabwoba twovuga ubutumwa bw'ijwi bw'umwe mu ndongozi muri zone ya Nyakabiga muri komine Mukaza aho yahamagarira abakenyezi n'abigeme kwitwaza ibitenge cyo gusasira umukuru w'igihugu mu nzira aza gucamwo icavyunyuye uwo ari mu bajejwe intwaro yagabisha guha ibihano abo hirahira bakarenga kuri iryo tegeko mbere akababwira yuko bataronswa isukari mu mabutike ari muri iyo zone.
Nasaka ndababwira abanyumba kumi ba chef d'aveni mwese mubwire abanye abenegihugu banyu bose mutwara twese tuzohurira samo yibura akuri onze kwa munyarwanda twese tuzogenda mubwire abadamu abagore bafite ibitenge baduze bazanye ibitenge umugore wese ateza kuzazanye igitenge kimwe kimwe umukobwa igitenge tuzosasa aho umukuru w'igihugu se barunda zoca kujya bimaze imisi ariko agenda mu ntara zose ndasabye nimata bwo ni by'imigambwe nababariye ntazagira kuza kuvuga ngo ni by'umugambwe ndiko ndabatumirira nibye mwene gihugu se barunda twari abene gihugu bose rero mwene gihugu muntu mu nyumba kumi bose zizonyereka abantu bazayi kandi nani sukari umuntu atazoba yaje ejo ntazazisimira ndamubona ku isukari sa cyenda sinzondamubona ku isukari ataje kwakira se barunda
urugamba rw'amahoro
umuhari ina mahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano uranegura iyo ngendo yo kurarika abanyagihugu hakoreshejwe ingufu mu bikorwa biba bisa n'ibya politiki. Marie Louise Baricako arongoye uwo muhari amenyesha ko ivyo vyerekana agaciro gake umukuru w'igihugu aha abanyagihugu arongoye na cane cane abakenyezi.
Bihe vy'amatora biregereje kubera ubwinshi bwabo abakenyezi bahimirizwa kwamenyuma y'abakuru babavyinira babatambira ubu naho byafashe urundi rwego rwo kubasaba kuzana ibitenge bambara biguriye canke baguriwe n'abashinga ntahe babo ngo bisharize none ngo nibabizane babisase hasi abakuru baho nyange barengane. Muhari n'amahoro wababajwe cane narijya sinzi ry'abakenyezi ryasidukanye niyo nka kuza kwakira umukuru w'igihugu yagende intara yabo nawe nyakubahwa umukuru w'igihugu ntahafatira karyo ko kugaragaza ukugene yitwararika kugirira uburundi n'abarundi ico bamwitezeko. Ikintu ca mbere kiranga uburongozi bwiza suguhonyanga no gusuzugura abutwara umurongozi ahamagariwe kumenya ko abarongoye ari abantu bahambaye bafise agaciro kwari kubwabo bahagaze aho bitwa barongozi maze bakabasonera bakabubahiriza bakubahiriza agateka kabo bakabaha ikibanza kibabereye mu byo bakora byose. Mu kwemerera abamuhagarariye gutegeka barya bakenyezi ngo bazane impuzu zabo basase hasi maze umukuru w'igihugu aho nyange nawe agaheza akatambukirako akazigenderako byarerekanye neza agaciro gake aha abo bakenyezi ari bo banyagihugu biwe n'ibintu bidatahuritse namba ntawubyumva. Hejuru yo gusasa iyo myambaro yabo bahamagarirwa kuzinduka ijoro bagasiga ingo bagasiga abana bakitaba ababahimiriza biyita abarongozi babo nabo batazi n'ikibagoye n'ikibabangamiye. Umuntu agaheza akibaza ibibazo bikurikira mbega abo basasigwa ibyo bitenge uruhara bariko baragira mu kubafasha no kubateza imbere rungana gute? Mbe iyo hageze kuronka ibibanza mu kazi ka leta abo bahimiriza abatora n'abasasi bitenge ubwo baraheza bakibuka ba bakenyezi kugira babahe ibibanza bikwiye canke bibabereye. Bakenyezi bene wacu kubita agatima mpembero mutangure kwama mwibaza ikibanza mufise mu byo muhamagarirwa byose na cane cane muri iyi minsi iza bagira batangure kwiyamamaza.
Marie Louise Baricako asaba abategetsi barongoye igihugu guhagateka umukenyezi w'umurundi kazi mu buryo bwose bakongera bakitaho nyabona ibibazo barimo muri kino gihe cyo kimwe n'abarundi bose.
Turasabye dushimitse abategetsi b'u Burundi ku nzego zose kwama basonera iteka n'agaciro k'abakenyezi umwambaro wabo ni wubahekwe kuko nk'uko nabo nyene bakwiye kubahwa. Ikindi twovuga nuko umutware agendeye abanyagihugu bamwakirane gishika n'icizere cuko ibibabangamiye byose aza kuhava abitunganije abarundi muri ibi bihe barabangamiwe n'ibintu byinshi cyane ubico byose by'ubuzima bw'igihugu barashonje barakenye abagwaye birabagora kuronka umuti abakeneye kwiyunguruza birabagora ahuko nyakubahwa yotegeka kwabo agiye kuramutsa sanga batunganirijwe byose arareka bakabahimiriza kumira kwibarabara bamororereye bagasasa impuzu zabo ngo agendere ko kandi bumvishwa ko utazobikora wese atagasukari azoronka namba numubabaro nagahinda nta yindi ngemu nimwe abazaniye nta cizere na kimwe abazaniye kindi icyanyuma twovuga kuri ibyo bintu nuko burya umurongozi uko asonera abajejwe ariko nawe azosonerwa ibyo rero bakoze ntibyigisha abanyagihugu na cane cane abakiri bato ugusomera abatwara bibigisha kubatinya no kumva ko atagaciro babaha none babana baregwa bigishwa gusomera se na nyina bazobigendera gute kugira ko karanga kacu gatsimbatare bariko bigishwa ko ubaye umutegetsi atabagikeneye gusomera abakenyezi aribo bavyeyi uzotabara Burundi azorinda kugarura akaranga iteka n'ubuntu mu Barundi ahandi ho ntibizokoroha
ibirori byo kwakira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye muri zone ya Mukaza mu gisagara cha Bujumbura byibutsa ivyanditse mu gitabo cha Bibiliya aho umwana w'Imana yakigwa akomegwa amashi yinjira i Yerusalemu aho hose haboneka abantu isinzi basasa ibitenge mu nzira Yerusalemu cyari bisagasanda n'impuzu i Bujumbura naho nibitenge by'amabara atandukanye uwo mugigwa naho uri mu bihe bitandukanye ukabugaragaza icubahiro ninungaha duciye dusozera ikiganiro ku isoko cumi n'umunsi mwari kumugishikirizwa na Pierre Gahungu ndabahisango ku munsi wa gatandatu za naho utaha
cari ikiganiro ku isoko
imbere yo gusozera ano makuru mukurikire ibyanditswe n'ibimenyesha makuru bitandukanye mu Burundi mushikizwa na Edi Claude Nininazwe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
ndabahaye ikaze mwese muri ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ndwi twatanguye kuri SOS Media chanika ko abantu bane bo kumugwa mukuru w'intara ya Kayanza bapfuye bahitanywe n'inzoga itemewe n'amategeko bita dodo wine umunsi wa kane wino ndwi abagabo bane bapfuye ngo bari baguze iyo nzoga ari nyinshi mu gihe nyene kuyidandaza yariko akora ibishoboka byose kugira ngo abategetsi ntibayimusangane mu gihe havugwa ko hagiye kuba isekeza ryo kurondera abakidandaza kuko hari hamaze gusohoka ingingo ibuza kudandaza inzoga zitemewe n'amategeko kandi ziborera cyane abapfuye ngo bari kumwe n'abandi batatu ariko bobo ntacyo babaye ariko ngo bariko baravurirwa mu bitaro aho nyene mu ntara ya Kayanza kimenyesha makuru iwacu nacyo kivuga ko hari hakwiye gufatwa ingingo zihuta mu ntumbero yo kugwanya amaba aturutse kubiza ibyo navyo ngo ni imyuzurira ituruka ku nzuzi n'ikiyaga Tanganyika ibibomoka n'ibindi bimaze igihe ivyibonekeza mu Burundi mu gihe cimvura cyane cyane abakozwe ko nivyo biza kandi bakaba ari benshi muri bo bagituratura nyabo muri quartier Kibenga zone Kinindo commune ya Muha ni mu gisagara cha Bujumbura reka ngo no mu micungararo y'ico gisagara muri zone Gihosha bita Rural haribonekeje ibihomoka vyahitanye amazu n'imirima y'abanyagihugu bituma baturatura kubwico kimenyesha makuru ngo naho bisaba uburyo bwinshi ngo leta yishizemo ugushaka abakozwe ko nivyo biza bofatwa mu mugongo bagashumbushwa ABBF nacho kivuga ko abanyagihugu batarumva neza iciza cyo kugabanya imvyaro mu cigwa cyakozwe n'umugambi tubeho neza cyakorewe mu ntara ya Rutana ukwezi kwindwi guheze cerekanye ko ibihumbi ijana na mirongo ibiri n'umunani n'amajana atanu na mirongo ine bakivyara ibice 17% n'uduce dutatu ari bo bonyene bakoresha ubuhinga bwo kugabanya imvyaro. Naho rero abajejwe amagara y'abantu baguma bahimiriza kuvyara kurugero hari bihuha byinshi bigwanya izo nyigisho ari nazo zituma abakenyezi benshi batijukira kugabanya imvyaro ngo leta ikwiye gushiramo rero inguvu mu kwigisha abanyagihugu ineza yoboneka mu muryango mu gihe bo byara kurugero. Makuru yanditswe n'umenyesha makuru cyasozeje kubijanye n'inkino Burundi ko kiti abanonotsi b'Abarundi bagiye mu higanwa Jeux Olympiques mu gihugu cy'u Faransa ntibabyifashemo neza kuko basezerewe rugikubita. Ange Sierra Niragira yari yaserukiye Burundi mu rukino rwa judo mu bigeme bapima ibiro 78 yakuwemo n'umukinyi wo muri Pologne mu gihe atanu umunota wari bwa kwire batangwa urukino. Nayo Beli Krezus Ganira yasiganwa ku metero 50 mu rukino rwo koga nawe nyene vyagenze uko kuko yakuwemo n'umukinyi wo mu gihugu c'u Busuwisi. Odeta Ntavukiye yakinye mu nkino nkizo mu 2012 igihe zari ko zibera i Londres mu Bwongereza amenyesha ko atagitangaje kubona bataha kare kuko ataburyo bukwiye buhari. Aha rero niho tugarukije ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri nondwi ku Burundi. Edi Claude Naze na washikirije nkanda bifurije kuranigwa aho muherereye hose agahindukira kuri Radio Inzamba agateka kawo.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Edi Claude Naze arakenuye nonga haduciye dusozera ano makuru nkabajimiye mu bumwe se mwarimu yateze yomi simile na wagenza nungo wese ukuruhara ya gize ugea makura wandike huku muyumvise pomfisi niyonge na ikonda wa shikiza ndabifu ulize kuruwa nilikuwa mugeni mbela ziinga nzeza.